Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Sangwa ikaze cyuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe murano makuru yo kuri wa gatano turufike na kezo ya 16 nyakanga umwaka wa 2022 aswa wateguriye agaze kuri zino ngingo urumuru zikurikira Intumwa idasanzwe ya Oni ku Burundi Fortune Gaetan Zongo yamenyesheje kuri wa gatano ko u Burundi butegerezwa gushira mu ngiro itsimbataza gy'intwaro rusangi y'ukuri kandi irangwamwo impande zose Abantu bose bapfunzwe bazira kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bakwiye kurekugwa abarondegwa n'imitahe bakayikugwa ko bivugwa na muganga Jean Minana arongoye urunani Senarede ni mugihe sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko iherutse guca urubanza rwemeza ko ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza giciye kubiri n'amategeko muravyumva murano makuru Impunzi nazo z'abarundi bageze mu zabukuru mu ikambi impunzi ya Nduta muri Tanzania barasaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU kubakingira bakajanwa mu bindi ibihugu kugira baruhuke amakuba bariko barabona muri Tanzania idonido yano makuru ni mukanyi sase kaze kuri radio Inzamba agateka kawe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Turonge kubaha ikaze twabwiye mu ntango zano makuru Burundi butegereza kwiyemeza gutsimbataza intwaro rusangi ariyo demokrasi y'ukuri kandi ihurikiyemo bose ivyo vyamenyeshejwe kuri wa gatanu n'intumwa idasanzwe yawo ni ku Burundi Fortune Gaetan Zongo ivyo bikaba biri mu itangazo ryasowe inyuma yaho yariko ashikiriza icegeranyo ciwe cya mbere mu gisata cya ONU kiraba ibijanye na gateka kazi na muntu ni inkuru twateguriwe na Pierre Gahungu
muri iryo tangazo ryo kuri uyu wa gatanu intumwa idasanzwe yabonye mu gisata cy'agateka kazi na muntu mu Burundi asaba Burundi kwihatira gushyiraho intwaro yubahiriza amategeko mu kugwanya ukudahana na cyane cyane ibyaha byakozwe kuva mu mwaka wa 2015 iyo ntumwa idasanzwe yabonye mu gisata cy'agateka kazi na muntu ivuga ko agateka ka muntu kagumye gahungabana naho hari bamwe mu bategetsi b'u Burundi basa nuko bafite ishaka ryo kugomba gukosora bimwe bimwe iryo tangazo rikaba ryasohowe n'iyo ntumwa idasanzwe yabonye ku Burundi mu gihe yariko shikiriza icegeranyo ciwe ca mbere kuva genywe muri aya mabanga Fortune Gaetan Zongo yabandanije avuga ko kugira injyaneza zingamitse u Burundi ziranduranye n'imizi ko vyihuta kandi ari nkenegwa ko hobaho demokrasi nkeza buntu yubahiriza bose kandi idakumira Iyo ntumwa yibutsa leta ko itegerezwa kwerekana ingene ibyaha byose byakozwe kuva mu mwaka wa 2015 iriko irabihana atankunzi na mpinga yanje inzego nazo zigasubirwamo kugira ngo umurundi wese yumve ko afite ituze mu mutima ku bijanye n'abantu babugirengero intumwa idasanzwe yabonye isaba leta y'u Burundi gutera igikumu ku masezerano mpuzamakungu akingira kiremwa muntu wese icaha cyo kunyitswa akabugirengero Iyo ntumwa idasanzwe ya ONU yibutsa kandi ko imigwi y'igihugu yo kurondera ukuri ikwiye kuba iyo abarundi bose biyumvamo ikaba iyirondera ukuri koko atari ukugomba gucanishamo mu gukorera inyungu z'umugwi umwe canke umugambwe Fortune Gaetan Zongo avuga kandi ko mu Burundi amashirahamwe yigenga n'ibimenyesha makuru bidakora neza ko mbere benshi baharanira gateka kazi na muntu babayeho nabi mu buhungiro mu bihugu byahungiyemo Ivyo biruko kandi mu gihe no mu gihugu imigambwe itavuga rumwe na leta amashirahamwe canke amasandika adafite ububasha bukwiye bwo gukora canke guhura bagira inama iyo ntumwa ya ONU ikaba ishima ariko ko hari intambwe imaze guterwa naho atari ndende mu kugwanya urudandazwa rw'abantu bajanwa gukora mu bihugu by'abarabu iyo ntumwa ibandanya isaba kandi abarongoye Burundi ko bomuha akaryo ko kubonana nabo no kumuha uburenganzira bwo kuja gukorera mu Burundi kugira basenyere ku mugozi umwe mu guharanira gateka kazi na muntu no gutorera umuturamahamwe ku ngorane zihanze u Burundi na cyane cyane mu gisata cy'agateka kazi na muntu akoranye n'abategetsi n'inzego zitandukanye z'u Burundi
mugenzi wacu Pierre Gahungu arakenuye leta y'u Burundi kwiye kurekura abantu bose bapfunzwe bazira kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cya president Nkurunziza no gukuraho imitahe yose irondera abahakanye ikiringo cya gatatu bivugwa na muganga Yohani Minani yarongo Yunani Senarede abivuze inyuma yaho bimenyekaniye ko Sentare ya Afrika y'Ubuseruko yaciye urubanza kwemeza ko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza cyahonyanze amategeko Minani agasaba leta y'u Burundi gutunganya ibiganiro bidakumira kugira abarundi bave mu njyane binjiyemo kubera icyo kiringo kurikira muganga Yohani Minani
iyo sentare yaraye yejeje irambikwa umutamana isinzi ry'abarundi bishwe bagapfungwa bagatotezwa bakangazwa bakanyagwa ko bari mukuri ko abashigikiye icyo kiringo cya gatatu n'abagikoze bahonyanze ibwirizwa shingiro bahonyanga amasezerano ya Arusha iyo ngingo rero yarayifashwe isaba u Burundi n'abategetsi b'u Burundi muri iki gihe ko mu maguru masha bufuta ingingo zose zipfunga cyangwa imitahe yose yatanzwe kubera ukwanka icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza n'ukuvuga ko abo bose bapfunzwe kubera icyo kiringo cya gatatu buca bapfungurwa mu maguru masha impunzi zose zotaha kandi zigataha n'iteka kandi zikakirwa runo ubwa gatatu nuko indongozi zose ziba abanyapolitiki ziba abo bari mu mashyirahamwe atavuga rumwe na leta cyangwa mu bamenyeshamakuru bose butaha nta n'umwe caguyemo ashaka kuvuga ntagicitwazo baba barafise manda abantu bafise manda ubwa kane nuko hodekanye kwambika umutamana wera abo bose bagandaguwe bahunze bapfunzwe banyazwe ibyabo bakemeza ko bahawe iteka kuko mu kwanga ikiringo cya gatatu bari mukuri kwa gatanu nuko amasezerano y'Arusha yosubiza agateka kwa gatandatu kuca haba ibiganiro bidasanzwe mu Burundi birabira hamwe bigasubira bigasuzuma amasezerano y'Arusha ko ibyo twemeranije byose amasezerano y'Arusha birimo birajya mu ngiro neza nk'uko twabyemeranije niba hariho ibyataye igihe twemeranya ko byataye igihe ibyo twukongeramo tukabyongeramo
reka no mu hari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi niko babibona kubwa Marie Louise Barichako aurongoye ngo biragaragara neza kwabishwe abapfunzwe abafashe ku nguvu nabomowe mu gihugu bahogwa kuba barahagurutse kugira baharanire ukuri n'amategeko ko bakwiye gutunganirizwa kuko bariko baharanira ukuri kurikira umupfasoni Marie Louise Barichako
arapfunze ngo ukuri guca muziko ntigusha turanezerewe cyane no kubona ico gisata kijejwe ubutungane gitevye kigasohora iyo ngingo yerekana ukuri kuri ko kur constitutionnel y'u Burundi yakoze amakosa mu guha Petero Nkurunziza uburenganzira bwo kwitoza bitemewe n'amategeko bigahonyanga amasezerano y'Arusha yagenga ibikorerwa mu Burundi nibwirizwa shingiro rya rya yakomotseko ntitwuvuga amarira n'intuntu byakwegeye abarundi batari bake umuntu azi abahasize ubuzima uko bangana abomowe bagahunga n'ubu batarasubira kugaruka mu gihugu abanyurujwe abigeme n'abakenyezi bafashwe ku nguvu ababorejwe igufa abatotejwe bagasahugwa n'ibindi byinshi birabonetse rero ko bamwe bahora bitwa abansi b'igihugu burya bavuga ukuri birabonetse ko bamwe bapfungirwa guhagararira amategeko y'igihugu hageze ko bapfungurwa byihuta kuko bavuga byo bakora ibyo gufasha iyi ngingo izanye umuco turayakiriye tunifuza ko itobakamizwe n'inda y'ingoma ababijejwe bose bonyaruka bagasubiza ibintu ku murongo bayisunze
Inzamba.
Hadu inzamba gateka kawe turabandanya namakuru twabateguriye kubashikiriza dutandukire ayajanye n'impunzi z'abarundi baratakambira ishirahamwe muzamakungu oni kugira ico rikoze ngo bakingigwe abo nabo nabageze mu zabukuru bo mu kambi impunzi ya Nduta muri Tanzania. Mikete bandikiye umunyamabanga mukuru wa oni kuri wa kane abo bageze mu zabukuru basigura ko bafise ingorane zibabangamiye muri iyo kambi, basaba kujanwa mu bindi bihugu kugira baruhuke ayo bita amakuba bavuga ko bagorewe mu bihugu cha Tanzania. Ibindi tubibwirwa na Bella Mugisha.
Nyakuba kwa wishira makungu oni dofashe nukuli kukumbaza
uyu numwe mu bageze mu zabukuru wo mu ikambi ya Nduta afise imyaka 62 avuga ko atagishoboye kwihanganira ingaruka zivuye ku ngingo zifatwa na Tanzania ku mpunzi z'abarundi. Mikete bandikiye Antonio Guterres abo bageze mu zabukuru barerekana ko urugendo ubuserukira ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi yagize muri Tanzania muri mukakaro uyu mwaka ataco rwahinduye ku ngorane bari babayemwo. Babona ko urongoye ishirahamwe mpuzamakungu ONU akwiye kugira ico akoze ngo abakure mu byo bita akaga barimwo.
Ibi byose barakemakuye umuntu nakiroha naho nyola uruke mitoronka tugusenya tujya kujya ntiri mitoronka tubikekesha umwe amakinga ya hagati na harimo nibimuga harimo gatama bakuduba ngeze mu dagukuru nitu kironka ngene tugenda genda namaguru ari tugipa naho turi aha nitu kironka yende tirana yetu yirubwa nizo gitima tumenye duhitamo tukandika nyakubahwa arongoye iminsi yose adutakambire adusabire badutwara handi hama nta wahi gihugu yavukiyemo nibyala mukarikunze amahoro bikabonekana tuzahite dutahe mugala hantu turi twabaye turaruhuka.
Ntitwashoboye kuronka icegera cuserukira impunzi muri Tanzania ngo agire ica bivuze ko amakuru ava muri iyo kambi ya Nduta yemeza ko bafise imyaka 55 n'irenga bababa amajana 550.
Bela Mugisha arakoze. Ibiciro byo kwiyunguruza leta yashinze bitegerezwa kubahirizwa mu ntara yose ya Rumonge. Ivyo vyashikirijwe kuri wa gatanu mu nama abajejwe intwaro mu ntara no muri komine n'intara ya Rumonge bagirishije abunguruza abantu n'ibintu. Abiyunguruza bo barashima ivyavuye muri iyo nama, ariko abakora uwo mwugabo bavuga ko ikibazo kiri ku bitoro kugeza ubu bitaraboneka mu Rumonge. Idonido na Karine Dusabe.
Konsolatio Nitunga, buramatari w'intara ya Rumonge, aherekejwe na musitanteri wa komine Rumonge, bazindukiye kuri wa gatanu ku gituro cy'abunguruza abantu n'ibintu kiri ku isoko Rwagura supermarket mu gisagara cya Rumonge. Buramatari amenyesha ko abiyunguruza bamaze iminsi bidoga ko bazimbwa ku biciro. Kubwa Konsolatio Nitunga, leta yaratanze ibitoro, ati nta mpamvu yo kwikika mu kiza. Yategetse ko kuva ubu Bujumbura Rumonge abiyunguruza basubira kurihishwa 600,000 mugihe bahora barihishwa kuva ku 200,000 gushika ku 12,000 by'amahera y'amarundi. Ibiciro byo hagati ya Bujumbura na Rumonge navyo nyene byategetswe ko bishingirwa amahera yo kuriha. Aha ni nka Bujumbura gitaza azorihishwa 2,500, hahora arihishwa ayarenze Bujumbura amagara 4,000 by'amarundi. Ahandi bategerezwa kugabanya ibiciro ni kwibarabara Rumonge Nyanzarake. Abashoferi bategekwa kutarenza 3,500 mugihe hahora harihishwa hagati 5,000 na 8 by'amahera y'amarundi. Abiyunguruza barashima bagasaba ko byo kubahirizwa. Abadereva bo siko babibona, bemeza ko ibyuko igitoro cabonetse babyumva ku maradiyo ariko kitigera kiboneka, bagasaba kuronsa igitoro imbere yo gufatirwa ingingo. Kuva leta ibicishije muri Regidezo imenyesheje ko igurisha ibitoro, stasiyo 3 ku zirenga 11 ziri mu Rumonge nizo zimaze gutanga igitoro, naho nyene imwe niyo yarengeje incuro imwe nk'uko amakuru ava aho mu Rumonge abivuga. Muri iyo ntara igitoro kikaba kirondegwa mu bikorwa byinshi cyane nk'uburobyi, amayengero y'amavuta n'ibindi bikorwa bisaba ibitoro.
Karine Dusabe, nawe urakoze. Abashingwamanza nabo nyene barakurikiranwa iyo bishitse bagafasha mu vy'ibiturire. Vyemezwa na Sebastien Ntahoturi arongoye urwego rw'abashingwamanza ruri i Gitega, akaba yivuze kuri uno wa gatanu mu bikorwa vyo kugurura umwaka w'akazi k'abashingwamanza vyateguwe n'urwego rw'i Gitega rwifatanije n'urw'i Bujumbura hari kuri uyu munsi wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura. Kurikira umushingwamanza Sebastien Ntahoturi.
Umushingwamanza ntashobora gutabiriza Shingwa manza, ibyo asanzwe asaba nicyo bita agahembo kiyo, cyangwa mu Gifaransa izo nore, ahubwo kumbure ko ufashobora kumuca kugira ibiturire bitanu. Twebwe nk'abasanzwe barongoye abandi, tuguma tubakibana cyane cyane tubahimiriza kugira amategeko ategekanye. Uko wagufashe wawe uri mu rakijya, wawe uri mu ragitanga, amategeko araguhana. Ushikuno munsi rero naho byo babivugwa haje turabona nuko uko bivugwa ariko birimo birakoga ugabo yashobora gushika uko muri atwo bavuga mu kirundo ata nyundiro agahonzi yashobora gusuka sanga uyu cankuri yabyarashika gafirwa doko kugira gitangi mugabo nibintu ugwanya cyane mu nyigisho dukora ije bita discipline deontologie nibintu tugwanya cyane haba guhimiriza abo dusanze dukorana ukuvuga abatwara amasentare abatwara amakuru kugira twese dufatanije hamwe kuko singwano y'umuntu umwe ibintu tubirandurane n'imizi nibamenyesha yuko no mu nzego z'abashingwa manzi bihano bihari bihano birategekanijwe kumbure nuko iyo bifashe bitaca biza kwa media nk'uko kwiwanye ugana twebwe amategeko arahari ibihano birahari byateganyijwe kuko siko siri cyangwa iri agahano biranashika abana ashaka umuntu akabakirukana bakirukanwa mu mwuga ibyo bigaragaye yuko hakoze ikosa ikosa riza ryononera abandi riza ryononera umwuga wowe ntuzorinda kubicisha ngaho ku maradiyo na he ugabo haba muri izo nzego kwa izindi naho nyine tubahari
uwo akaba yari Sebastien Hauturi arongoye urwego rw'abashingwa manza igitega ni na hano rero duciye dusozerera ano makuru nshimire mwebwe mwese mwayakurikiye nshimire kandi bagenzi banje bayateguye Eddie Claude ni nahazwe yari kuri mikro ndabasezeye mugire weekend nziza n'agasaka